VOA. Ini Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwe neza n'inshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa gatanu itariki 19 y'ukwezi k'umunani umwaka w'2016 muri kumwe na Frederic Undikije.
Kwa turashaka kandi n'ingaruka mbi z'intambara z'abantu bitwatse ibigwanisho ibiyayura mutwe akuru novuga n'ibyo ariko twarisunze ni na programme y'igihugu yo gukundisha igihugu gwaruka.
Uyo ni Audace Sabushimike aserukira ishyirahamwe Uparede mu ntara ya Kirundo avuga ku mugambi w'inyigisho zahawe urwaruka. Inkuru cyo kimwe n'andi makuru yerekeye Burundi twateguriye turabashikiriza mu kanya kari imbere. Iruhande y'inyigisho zo gukunda igihugu leta yateguriye urwaruka mu ruhuko ishyirahamwe Uparede yarahaye urwaruka rwo mu ntara ya Kirundo inyigisho zirufasha kubana neza mu budasa bwabo. Izo nyigisho zari zihagaze hanini ku gutatura amatati bidaciye mu nguvu no kumabi intambara. Ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinza.
Cyo kimwe n'urundi gwaruka ruri mu ntara zitandukanye z'u Burundi ugwaruka rwo mu ntara ya Kirundo kwaritabiriye ibikorwa vy'amaboko gwategekadirijwe na leta mu buruhuko. Iruhande y'inyigisho zatunganijwe na leta muri ivyo bikorwa ugwaruka rwo mu Kirundo kwararoswa n'izindi nyigisho zijanye no gukomeza umubano mwiza mu budasa bwago. Shirahamwe Iparede ihuriro dusimbataze amahoro n'iterambere rirama n'iryo ryatanze izo nyigisho.
Mu nyigisho twahawe ngaha twabonye ugutatura amatati hadakoreshejwe inguvu, twabonye uburyo bishobora kugenda n'uburyo dushobora gutahurana. Niyo nyigisho nyine tugiye gukoresha kugira ngo turabe yuko aya matati ashobora gushika hagati y'urwaruka ntumure dushobora kuyakuraho canke tukayakinga.
Na twebwe baci baduhimiriza kugira ngo dukomeze tukunde igihugu aho turi hose na cyane cyane ntitukomeze twita mu bitaturaba. Dufate nk'akarorero hariho nk'imikwi usanga ishaka kugira nabi nk'ahantu bacusanga yifatikanije twegugwaruka, ariko rero muri uwo mwanya twarabujijwe gukomeza twita muri ivyo vyose kuko bishobora kutugirira ingaruka mbi.
Muri komine ya Bwambarangwe na komine Gitobe ugwaruka gwasozereye ivyo bikorwa kuri uwa kane. Mu bikino n'indirimbo z'ugo gwaruka berekana ishusho y'abanyepolitike.
Ndakeneye mu mpamajwi nzane hari igihugu zanze habo zo mu busongoye eba nzose mu zostwara zafaru kona zose eba zose nzona ba hano hongo ni kwambaye ni birato nzoguhe birato wewe
umuntu w'umuturiza hari hose yumve ko tuzotsinda aya matora twese sivyo none ko mwa bahungu metwari haye mwe ko twavyibusha baba turiza niga baturiza chawicha
chawicha
baturiza twarajeje sango ni ryarindi ariko mukuru wanyu azenda muhumbi maca na 5 mwimwe rwagwa sije none
kuva mwaka w'2004 ishira hamwe ry'abadag agro action allemand ryarashinze amakomite yo gutsimbataza amahoro no kunywanisha barundi mu makomine yose y'intara ya Kirundo. Hari nyuma y'imyaka 10 intambara komite zishingwa mu mugambi wo gutsimbataza amahoro biciye mu kunywanisha abarundi. Ayo makomite niyo yavutsemwo iryo shirahamwe Iparede rikorera mu bigo vyubatswe hirya no hino mu makomine n'ishirahamwe ry'abadagi agro action allemand. Audace Sabushimike ari hagarariye aratubwira igituma bahisemo kwigisha ugwaruka mu buruhuko.
Hakuru hari byo twari dushimikiye ko byo gutatura amatati daciye mu nguvu canke mu ngemba. Ako turashaka kandi n'ingaruka mbi z'intambara z'abantu bitwatse ibigwanisho ibiyayura mutwe akuru novuga n'ibyo ariko twarisunze ni na programme y'igihugu yo gukundisha igihugu gwaruka. Twahisemo kugwaruka murabizi bavuga ko ari kazoza k'igihugu, ni byiza rero kugwaruka rumaze kuronka inyigisho rugahindura ingendo n'igihugu kiraheza kigatekana. Tutibagiye ko no muri no minsi murabizi ugwaruka gwarakoreshejwe cyane mu vyerekeye byo gusambura igihugu. Duhera ngaho rero kugira nyene no kubaka igihugu duhere muri abo nyene niho biheza bikoro.
Ugwaruka rurashima inyigisho gwahawe ariko rurasaba leta kurushigikira no mu bindi bibazo by'ubuzima biruhanze nko muri kino gihe ubuzi bwabuze
icambere mbanje gusaba leta batugaye ko twe turi leta ari kugwaruka turazi ko ari twese ko giterambere turifuza yuko batwegera bakomviriza ibyipfuzo biri muri twebwe ivyumviro dufise turumva nko hanze ibintu bituma ibihugu akeshi bimenyekana abantu gasanga bavuye mu bushomeri nibiki nuko bamurikira ingabirano zabo niba ari ushobaye kugisha inkoko bamushire ahantu bagira amashira hamwe nyamavuga ati tubahaye intererano y'amafaranga muguri ntanyu muguri iki hanyuma mugishe mugishe biseke cyo turabigurisha mu yindi ntara bizotuma abana batera imbere
leta twoyisaba yuko yodufasha twegugwaruka tukaza turiteza imbere mu bikorwa tuzoza turarangura tukava mu bukene tukiyungunganya tukara ivyo twokora kugira natwe tuvemwo mu bukene
mustane wa komine bwambarangwe nuba komine gitobe barashima ibikorwa byinshi ugwaruka gwaranguye mu bikorwa gwahoramwo abo batware bavuga ko bahanura ugwaruka kwijukira amashyira hamwe ningabiye Feburonia mustantiro wa komine bwambarangwa ati niho vyokoroha kurushigikira
rero turiko turagira inyigisho amasensibilisation ku mashure twaravuganye na DCE ariko arabitegura natwe mu mitumba itandukanye kugira ngo umwana abone yuko atari kariga azerinze ahubwo ko nashane cyane aya mashure ya fondamental bobona kwihangira imirimo bakabona yuko bafise ibyo bo kwitegurira ubwabo no mu nguvu zabo na cyane cyane biyegeranije mu dushira hamwe kuko murazi yuko umutwe umwe wifasha gusara ariko bagiye hamwe tuko turabwira ko buja mu mashira hamwe kugira ngo baze bariyunganiza mu mashira hamwe kuko nubwize icaronsa gihaye ishira hamwe turabona yuko ariho bifasha gusumba
abana bitavye ibikorwa barahawe ibikoresho by'ishure n'ibindi bikoresho by'isuku byo kumubiri n'ishira hamwe Agro Action Allemande mu gufata mu mugongo ishira hamwe iparede ryaramuye mu byo gutsimbataza amahoro no kunywanisha abarundi mu Kirundo Jean Bosco ndarurinze ijwi rya America
urakoze Jean Bosco abasirikare 11 baramaze gutoroka igisirikare cy'u Burundi itangazo ushikiranganje bwo kwivuna abansi bwashize habona uyu munsi kwa gatanu rivuga ko abo basirikare batewe ubwoba n'ibimaze iminsi bitangazwa ku mbuga ngurukana bumenyi n'inkuru ya mugenzi wacu Fidelite ishatse
hariho intonde z'abasirikare bobe bariko ngo bararondegwa kugira bahagarikwe zimaze igihe zica ku rubuga ngurukana bumenyi na cyane cyane ku banyeshuri bari mu kigo cy'inkwazangabo mu ntwara miheto ariho iskam canke ku bari kunonosora ibindi vyigwa mu bindi bihugu
izo ntonde gasuba batuzaje kuvuga mu kiganiro cy'abamenyesha makuru yemenyesheje ko hariho abasirikare zateye ubwoba bacha baratoroka igisirikare barahunga
abanyeshuri bashika batanu baraterotse ikigo cya kaminuza mu ntwara miheto iskam kuva mu ntango y'uko kwezi kwa myandagara mwaka wa 2016 abanyeshuri bane kuri 17 bari barungiswe mu gihugu cha Ethiopia mu mwaka wa 2011 bararangije izo nyigisho mu kwezi kw'indwi bararungikirwa amatike kugira ngo batahe bane muri bo mugabo 13 bagenzi babo baramaze gushika ngaha abanyeshuri babiri barungiswe mu gihugu cy'Ububirigi barataye ivyigwa bataraheza n'amashuri
kiretse abavuzwe batorotse hari n'abarungitse kugarukana amahoro mu bihugu byo hanze ariko batifuza gutaha mu Burundi kubera ko batinya gufatwa mbe nyirajyo ya Faransa RFI makuru yayo yo kuwa gatatu mu ijoro yaravugishije bamwe muri abasirikare bo mu gihugu cya Centrafrique bari kubasaba ubuhungiro kuko batinya kugirirwa nabi batashe mu Burundi byongeye n'uwahoze ari umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Colonel Adolphe Manirakiza iyo ari muri Centrafrique yatanze imihoho mu gisirikare abicinje mu ikete yarungikiye ubushiranganje bwo kwivuna abansi ku kibazo cy'abasirikare ariko ni gaspe batuzavuga igisirikare cy'u Burundi abanyesha ko atari rya mbere abasirikare bavuye mu kigo cyo gukarukana amahoro hanze bava mu gisirikare
subwa mbere abasoda bamwe bafata ingingo yo kuva mu gisirikare mu 2010 hafa abasirikare 400 bavuye mu gihugu cya Somalia kurangura imyarangwa ya singa baca bacira hanze ngo bagiye kudandaza ntivyavuzwe cyane je nabivuze mu cibitoke mugabo ntabandi babandanje babivuga ubu rero bivugwa na benshi gusumba bagiye cyo gituma byumvikana gose n'ahandi se kuvuga yuko aba bagiye 911 ariho bagize igisirikare cy'u Burundi kiri hafi y'ibihumbi 30
abamenyesha makuru bamubajije ko abo basirikare bahagarikwa hamwe n'ibica ku mbuga ngurukana bumenye ko atari ibyo bitera ubwoba abo basirikare umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi gasubira baratuza yavuze ko ibyo bidafashe
ibi bica ku buhinga ngurukana bumenyi byategeza kubatera ubwoba kuko uravye ibikorwa umusirikare ahamagarirwa kurangura biragoye gusumbya ajya majamba cha kumariza umusirikare bamubwira bati
hajya hariho umwanzi kandi afite ingo irimo masase akwiye akaca tangura no kurasa hamukaje kumuhoya hoya none mwumva ikintu cica kiri imbere yawe n'ikintu canditswe hariya wotinyiki nibaza yuko rero be nabo bakurikira be nivyo atarabasirikare koko nta mutima wo kurinda bafise
muri indu twa turasozera abanyeshuri babiri muri kaminuza y'igisirikare isika mufatiwe mu mwaka w'igihugu cyo Burundi mu ntara ya Makamba muri komine ya Nyanzarake hari nabandi basirikare babiri baherutse gufatwa bavuye garukana amahoro muri Somali bakabafatiwe mu gihugu cy'indege cya Bujumbura gasubira batuza bavuga igisirikare cyo Burundi yavuze yuko umwe muri bo yahavuye arekugwa i Bujumbura Fidelite yishatse icyo gya Amerika.
Urakoze Fidelite tubibutse inshuti mwese komunika muri abandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abakwikiranira hafi higanwa mpuzabakungu ry'abanonotsi ririko ribera i Rio mu gihugu cya Brazil twobibutsa ko bitekanijwe ko murundi kazi Francine Niyonsaba yanonosoye kwiruka metero 800 azohiganwa ejo ku munsi wa gatandatu. Bizoba ari ibintu bihambaye cyane rwose ku bantu bakunda ivyerekeye guhiganwa kwiruka cyane cyane ko Francine Niyonsaba yerekanye ko ashoboye kuronka umudari ukomeye. Reka rero turabararitse ejo ntimuze mutangwe. Iri ni ijwi rya Amerika bunaho ni wa mwanya w'ikiganiro muri kirokori.
Murikirukuri.
Ahubwo nyene. Burya amazi iminsi niyumvira ari hamwe wo nkundira. Jeffrey manifuza ko twosubirane. Nukuri. None uvyumva gute?
Sha. Naje navyifuza mugabo.
Umve rero. Nuki nkunda.
Oya sivyo fundi.
Yo nibiki?
Urabizi ko ndagukunda. Ndacagukunda.
None
gusa nyene hari hakagorane.
Akagorane.
Murika, mureke rukuri.
Yo. Imana ihabwe icubahiro mana yanje kibondo canje ko bagukuye mu gasho. Wewe gasore disho rimwe cyane. Ndasubire kukubona kamwa. Yo.
Murika, mureke rukuri.
Ma aho bubwiza ushinye mutsama. Marandura rega twarabonanye.
Itu
yarambiye byi
ngira rero kumurira ibyo hose atana kimusize byose yakubwiye ngo iki
mureka mureke rukuri
subiza iyo fone yanje nifatira amapose
oya nkinge gato uyu mushobwa ari kumenatiri kuri iyi foto ninde
c'est un type très sérieux wibaze rero hewe yitwa mwampi numugenzi wa tia kandi rero ngumenga niwazo mubera pa
wa baraberanye frame il est plutôt beau mec. Exactement, ya maguru yanje nyene urabona.
Murika, mureke rukuri.
Umve, umve murisho. Nta kintu wumvise gikakaje aho hanze. Murisho, umve.
Muri bande.
Yo, mucho turatewe, turatewe.
Zahavuye bigenda gute?
Raba ni murabe namwe libara raba ndabi
imihimbiri y'imihimbiri bashaka kugize batabiri yakuye
ndabi nta nakimo
bazopfa bayerera ntacho bizoba marira
murije
sa
umusatu twa tuje kuraba izera yibaye mutubwingire byagenze
ngirango iyo ndabazanira gatewe mukica
we ntacho ntacho mfaso mucho bwa polisi aramenye guhagarara
nuko nari mbonye umenga muhavamo ukenera kwandika
we ntacho 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 makoze makoze twebwe dukoresha article kenge
babaje
kwese mureka murisho
sa
mwambwire ko ibintu byagenze
nababwire ingene twaraye duhatswe imana igakinga
hari nk'isazi ngaha
hari nka saa 10 y'ijoro buri mu guca tuza twumva bariko barakubita ku rugi bamena
none bahamagara mu nzira
ika nta mazina bavuga baguma bahonda badutera ubwoba ngo tugurure ngo baraduturira mu nzu
ne mwave mu bugururira
reka reka segaho twaranyegeye nyabuna
we nibigeze bakoresha igwanisho ngo barase
oya nukuri nta nkuru bakoresheje ahubwo ngira bari bafise ibihiri kuko twaguma twumva bahonda
ah okay none watweze mene gusa canke ntagira ikintu bwo baratwaye
twivye urukombo amazi aha twari twimirije urubanza rwo gukosha umwana ibintu twari twaguze byose twokoresheje urubanza nta nakimwe badusigiye
narega murisha
sa
nta numwe mwashire kumenya no mwijho
oya nokuri jewe nta numwe namenye
uroga mucho
sa
wabije neza ko twaba bari babahungu bamaze imisi bagira amanaka
oya nokuri oya nyabayo ugira barabahi wacu oya twari kubamenya no mwijwe ahubwo je wumenga no banarumvise ijwi risa n'iryo umugabo ari hano bavuga ko yoba yahungiye ibugo
waramuvise neza
ivyo ari byo byose iryo jwi subwa mbere ndaryumva
ari zina giye wubuze
sindamwibuka neza mugabo je wo narumvise kumenga iryo jwi ndaritse
Fundi, uhabonye bisitatotse gusa.
We mukindi ndashobora kumutsinda.
Ati ndashobora kumutsinda
kuri. Urabaza.
Ego kina gusa ndakwereke. Eh, ekina.
Ngine?
Eh,
ngine.
Etera.
Esha.
Iyo ni ute.
Iyi.
Ndira ndakwerekesha. Wabonye? Eh, ngiyo nteye. Itisigaye zose cushira tsana eh hano
urankomeshije ndake
utsosubire
eh ntacho enda kwihembera cyo wirira ntangorane eh sha
utsosubire sha
wesha utegezwa kuba wanyivye itatu sizo zari wawe ibyo nibishoboka ukina rimwe busuma
era kwivye gute ari we bazi chance Ebere nago kubise hasi. Mugabo ntagora ne gwereke. Enchange dusubire.
Oya. Wapije bano numva zindambiye. Pesha ubuhungiro turimwe umuntu azokwirwa yica yatanisha ari karakora.
Eh.
Ah, rekare. Kwanza numva noja kwirabira nadiye.
Sha. Oya nawe?
Eh.
Uratebukarenza. Nzenze. Ejo niyo wari. None no ubugomba subire yo.
Mbuzwa niki gaye.
Wa muhungu wegenda puri. Benye ne ebwabo ndi mwaravuganye kutambiye
basi bya bakobwa wewe ushobora niwe ubishobora yagumwe yivugisha utuntu nyene ngo nindindire nindindire
ugurindire sha urara badetsa wa muhungu aho saga yifite yugundi
ndaremye ntanadi
Uri mese amaze gahe buko ifite rimwe wa urabitsi
Nadia ndamwitse Ephraim
Aho
Ego
eh
None yari gucanyemera buko nyene no none oya Ni bya bintu byo bakobwa babanze yikwigirisha utuntu
kwegereje tuntu Bega nyene aho saka taki gukunda naho
Nadia arankunda ndabitsi Haja shaka mbanze ndamuhenda hende
Aho
eh kiranyireke ko eh ari gupfa gutora cyo no cyo Icyo nuko kiri
bucya wa muhungu wenda kubwire abakobwa bahindukana n'inguga eh hake Nadia waruzi rusangi urashobora gusanga atari we Nadia wibuku
eh erega mukimbizi
eh
umukobwa gukundura muvona
aho kabona gute
umurabye no mumaso
eh
tubona ngena kwiyumva
aho tagara
Mari nyegeza shaje biraya ndabikata. Biko wishinga ndaba. Zari byo biraya wa mukobwawe.
Nige gari wewe ubigenza gute? Ha? Ndakundi ngene ukati bya mafiriti kamana. Utukire tutotuntu je biraya.
Ewe mari za nawe. None kigoye ngaha ni gike. Ihera aba mavuta yoneho yahiye se zadushirimo.
Zana. Igigwayo rero igigwayo nta gutarukirego.
Igigwayo nyabura. Abakobwa bari mvugira mari yaje ntuzi ko ari bo bari vinera.
Kuragauza.
Kuko abu, unajua ni kumpe.
Ewe, imananje ari nkate kiraya ndabe nanje ko ndabishobora.
Undi ubona kubigira neza.
Yakira.
Ubona kumbura byigeye mukobwa. Urazi ko mu bisi zizaho mu mama. Kuze wanje, nuko mutegura utwo kurya twigisirimu. Naje gufina.
Reka shari tereka. Honyene nibutse ko ndi mukugira amahiyaje.
Cha numva n'ubuti muzi. Aha, eshira iyo.
Umve basho. Nukuri. Hewe, ha, kanawewe, umengashindi chenye, ha, ijo na nae mboni, nawe ula rabanezi. Joyce.
Ikusidangira momo wanti. Atagenda wewe.
Ndukuri. Oya huko mbarira rero. Ujya muhungu mwampi. Eh? Wabumenye gute? Oya mbarira.
Mana we, nawe nakigucika kweri. None ntuzi ko mwampara umumota?
Eh.
Ndamubona kuri parking gusa.
Ngajarize numbeje. Erega narakubonye ngende uciye uhinduka mu maso nyine ubonye ajya amafoto
aya eka vraiment je nyine numva nkunda zirya style ziwe n'ukuntu ari umuganga nyine narabonalawe arakwambara ga style kumutse gamari umengo no munyamerika sha
chawe wakamatitse ndabyumva
oya vraiment je mutipe no grave ndabeshe urero imisi yose nkeneye moto nandi nuri atari ya mwami la bise chana la hevye ubuye ntayo gifata
ayayayay ya komezi ta kwesh
bemari kuti taba telefone wowe uri mu bikivrema uraza ona kurondereye
nayishize muri salo sinigeze ndayumva none ni soko nibiki kumeze gucyo kumenguri tanda
wapi vrema wapi muri wanyu habaye ingorane Ego.
Yo, ndagowe mana yanje.
Habaye iki? Baraye batewe n'abantu.
Yo, ndagiye.
Ucyega mana.
Ndagiye no kukimana.
Bareka gupapa gaha.
Ndagiye kureba kati yari mpetanje.
Umviriza mari, umviriza.
Oya. Umviriza. Oya ntabyo mumbari ngaho. Kidagiye gufata bus.
Tekana n'ocho babaye bose barakomeye. Tekana. Bari ibyo bintu gusa bace baragenda tekana rero.
Ayo gamana general go. Ngize ngo ngomba nanje mpebe nduhuke n'umviriza bibi
kanawe ugucu utangura kurira nawe
ariko none gamane yandi je nagucumuye kuyi
kwa grave bibi emi himbirira iradusize sha ni bagende barija imani bala tukabafata Yes, Gasson. Gasson, didn't you know? Gasson, where are you?
Nibiki, wait a minute.
What had you to fashion? Then I quite get a message, and I'm not quite so rich.
Cashaji, any jammy. I'm at the quick.
Then I fool your kumba. Quite a take, Hamucho. Janadi, you have a womb. Tu iru kinyuma, rumba, sha, vado si degna mi imbiri sha.
Asha, damona ne tuya cha, friends. Sha, na garu kie, na basi na garu kie.
Tu abiru tseko, tu si taja mi shamba, hayu giru jabu kibugo. Urabon?
Enda abona.
Bache bara kamangana, mi shwa batachi bara kamangana. Ni tu abon yini obachi yee. Sha,
ubu,
tu achi tu mvi kana kudusha tu tangura marondo. Tu as chongi on my imbiri.
Jembo no men give the ring to Birek.
Sa? Would it to be there, Gas?
To Birek?
Gasuri? Would I give it to him, Gas? Twin now try to him to come into the shore of Yanga to Wona. We have the baggy. No, 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 to Birek.
Na papa wawe mugejeje niko yarameze hagiye bibaza ngo ukura kunda abandi ugasanga wowe bari kwa gucira ico naragerageje kubacira gake ko barenge bafite umugambi wo kutugira nabi muga ukwera wa mutima wawe urukundo uhitamo kuba suma mbike nujya mu ngucondo umurenge none rada uyu munsi uri ukumaniriza amenyo ugashe none wacondo ngawe ari he kumva data wanje ari mugenzi fante kweki mwafashe mwenyine nawe gasiga
gaso ari ku yumbi uvuye be aho bona uri kuranyumbiza aho ubwire bara kubwira
ndakumva umve ndakubwire John cyose nkeneye kujya kwisuka mu bitandaba
uti
ndabikubwiye sinkeneye kwisuka mu bitandaba ndagusubirire
ugomba kuvuga rero ko iby'umutekano Why you sang it a cura?
Gasore,
gasore, nibi kiwewe. Sina kumfa.
If you muteka no, bije jugi polisi, jowe nibi indabu.
Oh, ahuri henze. Aho, ahuri henze chani. Umuteka no ratunabat kwese. kuko uhungabanye twese biradukora ko
none uzogwanya umwasi muri kumwe mu nzu je wambwira
umwasi turi kumwe mu nzu
je mbwira ko uzogwanya umwasi muri kumwe mu nzu
cyo ivyo vuga ni biki no more analysis cyangwa kumva
ariko hajyaga jone uravye ingero rya munsi abapolisi baje bakatuyora nta kintu bibonamwe
ka
ubona ari bisanzwe
cindi bazako bisanzwe none niwabonye ko bamaze kubona ko atakitwagira baciye baturekura
none rero hajya aya nyine wibaza kuko habaye kwihenda jembi kwabaye kwihenda
oya mbwiye aho ushagusha kuki
wosigura gute inge naco ndi yari yasibye mu nama uwo munsi nyene bagaca baza bakadufata umunsi nyene yasibye akabari cyo baza bakadufata je wimbwiye
asore na oya oya none ugomba kuvuga ko chondo yo
bari ndo niwe yadushese niwe yadushoye sindakubesha
chondo
chondo
gas
ndakubesha
akuvema urashobora kwimvira ibintu nk'ivyo
biraboneka oya nawe ko wumva siguriye igituma yari yasibye mu nama bagaca baza bakadufata uwo munsi nyene uwo munsi nyene yasibye uwo bisigurira gute
allo allo sha aho hantu hagaze kume ngo ntihafata okay ubu ni sanda kumva utire bwa yagize akantu ari rusangi aho asha okay nta ndumwe yafashwe
udakunda imana aragaci
mwashye mwiruka murabasiga ndabe meme murabakira bas mumbaye kure nukuri mba ndabasorore ndumva misi yagenze neza
akaziguza intama kandi
agatuka nukubereka ko muri ngabo
misi mikuru rero yasinzana nanga ugategezwa kujya
none hajya mu buhungiro babaje ne bose wamaze kubashira ku murongo
kandi ku misi mikuru
Okay.
Yesu umuntu ari karagutwenza gutyo ninde?
None. Ibyo bidandazwa ubona bizoshika ryari? Giranye bashaho binyaruke. Ego binyaruke kunjikira. Imanga zirisigaye yera. Sawasha, okay. Ndakurindiri.
Ah, ni wa mfuni se wawe? Ategeza kuba guhaye kukabeye keza. Ukuntu mbono nezerewe.
Eh yanyemereye kunkurira ko makeye.
Imwe wo butomboye papa Alice. Byo bari sawa kwere.
None anzinze. Nje ndamuhera arondira abandi.
Ayi bagiye kuri umukomersa wewe.
None weho hiyo mu byumba uri mu maki. Kutaje kuraba aya mafilme yawe.
Ashobora bonye ko ndazikunda kwere. Naye ko ndigirira isuku mu kabati.
Ehe.
Ndabona yuko inzu yari inkumbuye. None kume ngo numvise uvuga ngo mission. Azoja kubikura ibisanzwe.
Oya, mission. Ehe. Wumvise mvuga mission. Oya, oya.
Cye numvise umengo hari ibintu by'irusange bariko muravugana.
Kanabs.
Ngira nuko nari kure
nuko nta by'irusange twavuze. Ewe. None je wuri higira umbona ndangurira rusangi.
Sisa, cyanze byana. Mugangira nuko nari kure.
Kandi shewe gakima. Shirwe nterutse kusororera.
Aba papa ari surakebu. Ubukene nifitiye nyene.
Nta wewe ukenye. Ko nta wone usiba muri saro. Abagore bakenye basa nawe.
Aho ho ho. Ntagishobora kujya muri saro. Imiko bakabaye. Oya handa firi pose da.
Kwase kumpa basi.
Ah, byo kwinegligee.
Ringo je ngende kuguha ka brochette.
Eh. Aka brochette?
Yego.
Ya kweli? Ugira nsokane?
Bigabasha.
Oh, ingenje telefone Alice tujane.
Oh. Ni maka turinde kujana na Alice.
Eh, ndetse twumusi.
Erega burya. Nubwo kujya turagacisha ngo twibutsa, ako muri fiancée.
Ndeba shufashwe nibiki? Papa Alice. Uko n'urukundo gusa.
Eh, baruzi kakariro kazinye.
Ana ya ndiko ndarota.
None, uri prête?
Eh, ko vraiment?
Ah.
Cyane gusi.
Okay.
Cha, uno muzimwe mu yakugende?
Ewe.
nchuti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro vyo muri aka kanya bigaruke ngaha tubona yo kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe muhinga bw'ivyuma hamwe na Innocent yadufashe kugiranya ibiganiro twabashikirije kandi makuru hi radio ijwi rya Amerika ni mu isaha iri imbere mugire umugoroba mwiza mwese.